Iyi ni radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi mu Kirwanda. Muri beneza ncuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Undikije. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda. Turi kuri FM Jean Kane n'ibice bitatu Ijwi ya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri saha mugiye gushikirizwa nanje Frederic Undikije.
Ikintu tusavye leta twege abanyagihugu barabe bakubikira imico barabe nyuma n'indere
mu Burundi ubukene bw'igitoro bibonekeza mu ntara rumonge bushobora gutuma amavuta amafi n'indagara bishobora kugabanuka canke bikabura gose ku masoko.
Ikintu tusavye leta twege abanyagihugu barabe bakubikira imico barabe nyuma n'indere ko boshobora korosha amahera ya kore ya duwani muri Oberi kugira kitoro kiboneke abakomeresa iyo bashoboye kuza gushika kukizana baborohereze.
Uyo ni umunyagihugu mu ntara ya Rumonge mu Burundi. Umurwi w'intagondwa za Al-Shabab wakoze gitero hakorera inama nshingamateka ya Somalia batandatu bakomerekeye muri ico gitero. Perezida wa Irani Said Ibrahim Raisul Sadati yatangaje ko igihugu ciwe kizosubiza mu nkoko igihugu ca Israel mu gihe cohirahira kikagitera. Amakuru havugwa hirya no hino tuyatanguye mu gihugu cya Irani aho perezida wa Irani Said Ibrahim Raisul Sadati yatangaje ko igihugu ciwe kizosubiza mu nkoko igihugu cya Israeli mu gihe cogerageza cohirahira kigatera ico gihugu. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma.
Prezida Said Ibrahim Raisul Sadati yabivugiye imbere y'ingabo z'igihugu cye zari mu karasisi kuri uyu wa mbere ubwo icyo gihugu kizihizaga umunsi w'ingabo. Ijambo rye ryatambutse kuri televiziyo. Ingabo zanyuraga imbere y'umukuru w'igihugu ahagararanye n'abasirikare bakuru mu kirere hanyura kajugujugu z'intambara n'abasirikare bamanukira mu mitaka hafi y'imva ya Ayatollah Ruhollah Khomeini wabaye umuyobozi wa mbere w'ikirenga wa Iran kugeza apfuye mu 1989. Ijambo rya Perezida Said Ibrahim rije mu gihe ibiganiro bigamije gusubukura amasezerano yo mu 2015 hagati y'ibihugu bikomeye ku isi na Iran yerekeye ibya nukiliyeri yahagaze. Israel ifatwa nk'igihugu rukumbi mu burasirazuba bwo hagati gifite intwaro za nukiliyeri ivuga ko itazazitirwa n'amasezerano ayo ariyo yose ya Iran kandi ko ishobora kuzibasira ibikorwa bya nukiliyeri muri Iran. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byagiranye ibiganiro mu gihe cy'umwaka bigerageza gusubukura amasezerano y'ibya nukiliyeri ariko mu 2018 Amerika iza kubivamo ifatira Iran ibihano.
Urakoze Jeffrey. Umurwi w'intagondwa za Al-Shabab wakoze igitero hakorera inama nshingamateka ya Somalia batandatu bakomerekeye muri icyo gitero. Ni inkuru ya Diane Nahazwe mugenzi wacu w'Ijwi y'Amerika.
Mu butumwa umushingamateka Abdirham Abishakur Wasam ari mu bitoreza kuba president yacishije ku rubuga rwe rwa Facebook yavuze ko mu bakomeretse harimo abamucungera umutekano babiri. Ico gitero Al-Shabab yemanze cagabwe mu gihe abaheruka gutoregwa ubushingamateka muri Somalia bari bakoranye uno munsi batora indongozi zabo. Ibiro vy'umushikiranganji wa mbere muri Somalia vyateye ivyatsi ico gitero bivuga ko ari igikorwa c'iterabwoba cakozwe mu ntumbero yo gutera ubwoba abashingamateka no kuburabuza ibikorwa vy'amatora bisa nk'ibiriko birasozerwa. Umushikiranganji wa mbere wa Somalia akaba yasavye abashingamateka kwihutisha amatora. Imbere y'igitero cyo kuri uno wa mbere abashingamateka bari bumvikanye ko botora utwaye inama nkenguzamateka igenekerezo rya 26 ku kwezi, utwaye inama nshingamateka nawe bakamutora igenekerezo rya 27. Abashingamateka bagaheza bagatora umukuru w'igihugu mu ntango z'ukwezi kwa gatanu. Aha mukamenya ko amatora y'izo nzego amaze amezi adindiye bivuye ku kunyinyurana kuri hagati y'umushikiranganji wa mbere na Perezida Mohamed Abdullahi Mohamed azwi cyane ku izina rya Famojo.
Urakoze Diane. Abategetsi muri Ukraine batangaje ko misile z'Uburusiya zahitanye abarenga batanu bo mu gisagara ca Lviv. Inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Ninahazwe.
Igisagara cha Lviv kiri mu burengero bwa Ukraine kiri mu bitari bwagabwe ko ibitero byinshi mu ntambara Urusiya bwatanguje muri Ukraine haraheza amezi abiri. Maskin Kozikit atwara ico gisagara yavuze ko misile zitatu zaguye mu nyubakwa za gisirikare, iyindi imwe nayo igwa mu iduka ikoregwamo amapine y'imiduga. Mu bindi bisagara vya Ukraine, utwigoro two kuvana abasivile mu burere burimo intambara twaburijwemo. Utegera c'umushikiranganje wa mbere wa Ukraine mu itangazo yacije ku mbuga ngurukana bumenyi yagirije ingabo z'Uburusiya ko zazibiye amabarabara, avuga ko ibi binyuranye n'amategeko mpuzamakungu yo gutabara. Umushikiranganje wa mbere wa Ukraine nawe mu kiganiro yahaye televiziyo ya Amerika ABC yahakanye ibivugwa n'Uburusiya bwigamba ko buriko buratsinda intambara muri Ukraine, avuga ko Ukraine imaze kwisubiza ibisagara n'uturere 190 Uburusiya bwari bwarigaruriye. Muri ico kiganiro na ABC, uwo mutegetsi yumvikanishije ko igihugu ciwe cipfuza inyishu ya kidiplomasiya. Hagati aho, president wa Ukraine nawe asaba ibihugu vya rutura kongereza ibihano ku Rusiya na cane cane mu vy'igitoro n'amabanki.
Urakoze Diana. Leta ya Afrika y'Epfo yarungitse abasirikare gufasha gutanga ifashanyo no gukora ibindi bikorwa byo gutabara mu ntara KwaZulu-Natal yatewe n'imvura isegenya nyinshi yateye imyuzure yahitanye abantu barenga 440. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma.
Igisirikare cya Afrika y'Epfo cyatangaje kuri uyu wa mbere ko cyahawe amabwiriza yo kohereza ingabo 10,000 mu bikorwa by'ubutabazi birimo gutwara imfashanyo no gutanga ibikorwa by'ubuvuzi. Igisirikare kandi kiratanga indege za kajugujugu zifashishwa muri ibyo bikorwa by'ubutabazi n'ibyo guhuza ababuranye n'ababo. Iyi myuzure yasize heruheru ababarirwa mu 1,000 itera ibura ry'umuriro w'amazi n'amashanyarazi i Durban, umwe mu mijyi ifite ibyambu bikomeye muri Afurika. Umuyobozi w'intara ya KwaZulu-Natal ejo ku cyumweru yatangaje ko abahitanywe n'ako kaga bamaze kurenga 443 mu gihe abandi 43 bagishakishwa.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya amakuru avugwa hirya no hino mu ntara ya Afurika y'Ibiyaga Binini. Aya makuru tuyatangwe ku mpunzi z'Abarundi muri Tanzania. Abarwayi barishika 80 barwariye mu bitaro byo mu ikampi ya Nduta bakoze imyerekano yo gusaba Leta ya Tanzania cyo kimwe n'ishyirahamwe mpuzabakungu ryitaho ku mpunzi HCR gukemura ikibazo cy'ubuvuzi kibaye ndanse muri iyi minsi. N'inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Jovin ari muri Tanzania.
Imyigaragambyo yamaze hafi igice cy'isaha yabaye kuri uyu wa mbere ku ivuriro rikuru ryo mu nkambi ya Nduta. Nyuma yaho abagwayi bari bituye kwa muganga, benshi muri bo babuze imiti. Yahagaritswe n'uko muganga mukuru Bwana John Tuhoye ahamagaye polisi kugira icungere umutekano. Nta mvururu zahabaye usibye umuntu umwe wakomeretse. Muganga John yasiguriye abo bagwayi ko shyirahamwe MSF rikorera mu gisata cy'ubuvuzi ririmo gukora ibishoboka mu gukemura icyo kibazo gihambariye abarwayi muri iki gihe.
Unagira nyingi za matibabu ambazo mara nyingi na hizo zote zinatumika
atuza nyingi za kuvura kandi dudu tunakora hata rororo
magonjwa ambayo yanahitaji dawa utapewa dawa.
Ningwa ratiba tusaba yuko mu kuhibiti urahabi miti
magonjwa ambayo yanahitaji sindano utapewa.
Ya,
Kibazo cy'ubuvuzi mu nkambi ya Nduta cyane cyane kibangamiye abageze mu zabukuru, abibungenze hamwe n'abana bari munsi y'imyaka 5 bataronswa imiti kwiye, bigatuma babayeho mu buzima bugoye kubera indwara zidakira. Zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta zibona yuko igisata cy'ubuvuzi kitaregera gifatirwa umuti urama. Bavuga ko mu gihe cy'imyaka hafi 6 bahamaze, n'isi yose nta bufasha baronswa.
Urabona ko twonda kwazijya ntebe abakacha bazana nk'ibipimo bakapima gateteka ugategera ko baguhamagara ngo bakwakire yuko bakuvura kabura
kabiye tugiye kwa muganga maza kututiho kutubaza yuko turwaye malaria. Birashoboka tukagenda tutavuwe utagwaye malaria, umva batagupimye malaria usanga ntuvuwe ukiko nyene n'indwara ugibabwira usanga ibidongo baguhaye sivyo kacagura paracetamol zonyine ati ta
kandi bari ati ngwaye kunukunu kusanga baguhereje imiti tafashe kusanga menga ni hatari umaze gushika muhira bigasaba ko wigurira numaze gushika niyo miti atakamara ihubwirira cha wigura muri farumasi
ara janga babakukicara wazinduke utahasa hindwe cyane sasita none nka hose sanga nyine umuntu ku mutima camerwa nabe sego ndaragiye ni gihe kimwe kweri ndagana nyine ndicara ndakandi azimisha mu gatondo arasimba yongera kandi aragira azarakira makanyina arapima arantwarira nyine ku muryanko iyo mana anya ntavuwe kwe sasa twashaga ndakurya iyo mwana nakagomagomarira gumangora gumarira ndaciye ntaha ntavuwe iyo miti ndasubira ndugusubira yo kandi kandi narayigumije yo mbere
mu nkambi y'impunzi Nduta hari vuriro rikuru rimwe gusa n'ayandi mato mato 5 agenewe kuvura hafi impunzi 140 zituye muri iyo nkambi. Ayo mavuriro ashoboye kuvura abantu 50 bitura kwa muganga buri munsi, ariko abavugwa ku munsi n'abagwaye barenga 120. Icyo kigatuma ikibazo cy'ubuvuzi kidakemuka mu nkambi. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika.
Turagushimiye Jovina. Urugereko rwihariye rwa sentare nkuru iburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamakungu n'ivyiterabwoba yatanguye kumviriza ibyabona mu rubanza rwa Wenceslas Twagirayezu aho ni mu Rwanda, vyatumye sentare yimukira ku Gisenyi mu burengero bw'u Rwanda aho bikekwa ko yakoreye ibyaha. Ku munsi wa mbere yumvirije izabona imwagiriza izaha ni inkuru ya mugenzi wa Cherika Bagirusa ari Kigali mu Rwanda.
Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyo ku rwego mpuzamahanga nyuma yo kuva Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda rukimukira ku Gisenyi ruri kwifashisha icyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Rubavu. Umutangabuhamya bwana Nsengi yumva kanyabishoro niwe wabimburiye abandi mu bashinja bwana Wenceslas Twagirayezu ibyaha bya genocide. Yabwiye urukiko ko nawe afungiwe ibyaha bya genocide ku gihano cy'imyaka 19 muri gereza. Nsengi yumva yashinje Twagirayezu ibyaha avuga ko bakoranye ahazwi nko kuri bariyeri yo kwa Gacamena. Yavuze ko Twagirayezu yaharasiye abatutsi akabajugunya munsi ya bariyeri. Uyu mutangabuhamya yabwiye urukiko ko yibuka amazina y'uregwa iby'amasura n'indeshyo atabyibuka bitewe n'igihe gishize. Kugira ngo amumenye Twagirayezu yamufashije yiyambura agapfukamunwa n'amadarubindi arangije ahaguruka yemye amwenyura gake. Yemeje ko Twagirayezu yari umwarimu ndetse n'umugore we. Ahawe ijambo Twagirayezu yemeje ko mu 1994 atari yakarongoye. Umutangabuhamya bamuhasa ibibazo bigamije kumenya uburyo yamenye Twagirayezu nk'umwarimu. Yasubije ko mu gihe cyabo abantu bose babonaga batwaye ibitabo biyumvishaga ko ari abarimu. Yamushinje ko yamubonaga muri za mitingi atanga amakarita y'abayoboke b'ishyaka rya MRND mu cyahoze ari komine Mutura. Uyu mutangabuhamya wafashwe ku ruhande rw'uregwa nk'uhuzagurika mu buhamya bwe ntiyabashije kugaragaza mu buryo budasubirwaho uburyo mbere atari yaravuze ku ruhare rwa Twagirayezu kubwicanyi bwabereye mudende akabivuga mu rukiko. Yasobanuye ko yabyibutse nyuma ari ku rundi ruhande rwo rugakomeza kwibaza uburyo avuga ko ariho haguye abatutsi benshi. Kubatangabuhamya batambutse imbere y'urukiko Twagirayezu yakunze kurangwa no kubatega amatwi akamwenyura akazunguza umutwe ubundi akitangira itamaho yabaga yicaye. Undi mutangabuhamya wiyemerera ko yari umwicanyi ruharwa ni bwana Etienne Gasenge. Uyu waranzwe no guterana amagambo ya hato na hato n'uruhande rw'uregwa yakunze kuvuga amagambo agaragariza urukiko kwa ziranye na Twagirayezu. Igikomye Twagirayezu ko ashaka kumwirengagiza kandi barabaga bari kumwe mu bitero byahitanye abatutsi ku Gisenyi. Gasenge yasabye imbabazi ku byo avuga yakoze agashaka gushishikariza uregwa kwemera ibyaha akabisabira imbabazi. Abatangabuhamya bashinja bakunze guhuriza ku bwicanyi bwabaye ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 1994, itariki uregwa avuga ko yari mu gihugu gituranye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gasenge yagize ati ko yari ari kuri bariyeri niba atari umwicanyi yahakoraga iki. Ati ndebe unyitegereze neza kuko nari intera hamwe nagendaga ntambitse ibirenge kuko narwa imvunja. nimvuga yakuruye amaranga mutima kubumvaga urubanza bamwe bagasekera mu majwi yo hasi. Gasenge wafunzwe imyaka 15 ku byaha bya genocide yavuze ko mu gihe cyo gutanga ubuhamya ari mu bagishwaga inama kuko yari umwicanyi ruharwa. Yavuze ko umuntu inzego z'ubutabera zabaga zidafite amakuru ahagije zamubazaga yasanga muzi mu bicanyi akamushyirisha ku rutonde rw'abagomba gukurikiranwa cyangwa akamukuzaho. Gasenge yavuze ko umuryango watwagira Yezu wamusabye kumukuza ku rutonde rw'abicanyi bahigwa bukware n'ubutabera bw'u Rwanda. Yagaragarije urukiko ifoto avuga ko yayihawe n'umuryango w'uregwa kugira ngo azamukuze ku rutonde amuzi. Iyo foto yakuruye impaka mu rukiko, twagira Yezu yavuze ko atumva ukuntu umushinja ahagarara akemeza ko yashyirishaga abantu ku ntonde z'abagomba gukurikiranwa n'abatagomba gukurikiranwa. Yagize impungenge z'uburyo iyo foto yageze mu maboko ya Gasenge. Umucamanza yahumurije impande zombi avuga ko ifoto itafatwa nk'ikimenyetso simusiga kuko yaboneka mu buryo ubwo ari bwo bwose na cyane bitewe n'aho ikoranabuhanga rigeze. Twagira Yezu yakunze kubwira abamushinja ko asanga ntaho baziranye, bamwe akababwira ko bamushinja ibyaha bagizemo uruhare. Mu magambo yati kibabaje muravuga ko munzi mu bwicanyi mwakoze Imana irahari zabibabaze. Icyo bahurijeho cyane n'imbunda bavuga ko uregwa yayirashishaga abatutsi mu bitero. Iburanisha rirakomeza kuri uyu wa kabiri. Ehe, bagira ubusajwi rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ubu naho dukubitire mu Burundi, ahavugwa ubukene bw'igitoro bwibonekeza mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'igihugu buriko uratuma abafise amahinguriro mato mato y'amamesa eka mbere n'abafise amato yo kumyiha y'uburovyi ya Rumonge bavuga ko bashobora guhagarika imirimo umwanya n'umwanya. Ni inkuru ijwi ry'Amerika yateguye ribifashishijwemo n'abakunzi baryo mu Burundi rushikirizwa na Desire Hatungimana.
Aho ni hamwe ahari amahinguriro mato mato yenga amavuta ava mu Kigazi bagenzi bacu bashobe kugendera. Ni kuruzi dama kumutumba Nkayamba uvuye mu gisagara cha Rumonge werekeza i Bujumbura. Ayo mahinguriro akaba yarahuye n'ikibazo kidasanzwe cibura ry'igitoro. Kuri ayo mengero uko ari atatu abakozi baharangurira imirimo bavuga ko bakoresha igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu gisanzwe kitaboneka cyane muri kino gihe. Bemeza ko ibikorwa bisa n'ibyahagaze kubera ibura ry'ico gitoro.
Ibikorwa ntibishobora kugenda neza kubera tumaze kuba tubura igitoro nta kindi kintu dukoresha. Aho gukora neza bica bisubira inyuma kubera ibikoresho bitaba bikwiye nk'uko bikenewe. Tubokera nka tugikura he ko tatasho usanga ariko kitanga igitoro. Naho wogenda urondera kajya kamagenda ukaronka ku buzimbe, ukaronka dukeye naho nyene abakiriya kugira ngo urabe kubungabunga abakiriya abantu bagenda. Kemera gukorera mu buhombe.
Nk'uko babandanya babivuga, inkurikizi ni uko n'akazi gashobora guhagarara umwanya uwo ari wo wose. Ibyo bigashobora gutuma amavuta agabanuka cyane agakena gose ku isoko.
Uhoho bigahava byonyoka kuko hari n'aho tuzohava duhagarika gukora hejuru y'igitoro. Umwembo w'amamesa uzose ugabanuka cyangwa umwembo w'imise nawo nyine ugabanuka.
Turashobora kwiruka tutare, turashobora kubura nk'ubusa tukirwa tutari kumva icyo gitoro.
Abo bantu binyungunganya mu guhingura amavuta avuye mu Bigazi basaba Leta gukora uko ishoboye kose kugira ikibazo cy'igitoro gitorega umuti.
Ikintu tusavye Leta twege abanyagihugu boshobora kutukorera igikorwa cyihuta barabe bakubita imitwe barabe inyuma n'imbere ko boshobora korosha amahera ya kori ya duwani muri Oberi kugira kitoro kiboneke abakomeresa iyo bashoboye kuza gushika kukizana baborohereze.
Intara ya Rumonge ikaba ifise amahinguriro mato mato y'amavuta y'ibigazi agera kuri 123 mu gihe cyose naho hakaba harugwa ayagera kuri 148. Ivyo bitigiri bitangwa n'ikigo OHP kijejwe guteza imbere igitegwa c'ikigazi. Icyo kibazo cibura ry'igitoro kiribonekeza kandi no mu gisata c'uburovyi. Bamwe mu barovyi bo kumweha uburovyi wa Rumonge bavuga ko kubera ikena ry'igitoro nabo nyene bashobora guhagarika akazi. Iryo kena ry'igitoro ngo ririko riribonekeza cyane kuko arico basanzwe bakoresha mu kazi kabo ka misi yose. Ubwato bwose kugira bwinjire mu kiyaga gategezwa kuba bufise n'imiburiburi iritiro 60 z'igitoro ariko buronswa iritiro ziri hagati ya 10 na 20 gusa.
Naje mfise ubwato ngaha uma iritiro 10 n'iritiro 20 ishobora kwinjira mu mazi nikinkwiye kubera ugenda kuronera imboga ahantu tofauti.
Twe tubuze igitoro tugira ingorane kuko ntituroba kuko imboga hari gihe bisaba yuko tuzikura kure kandi mashine zacu zinywa amavuta menshi. Hama nabo abandi bamwe baje kuyironka hariya bamwe bayivoma mu ijoro bace bayidandaza ku giciro bigombeye.
Muri make turafise ingorane nk'ubu tugiye kugara akazi kumvuze igitoro.
Abo barovyi bakababazwa nuko iyo birutse hirya no hirya bakaronka igitoro kivuye ahandi nk'ibujumbura abajejwe umutekano ngo bagifata nk'icamagendo ivyo bikaza bisongera isibe.
kiguzi bujumbura kizanye mu muduga nawe ejuri cyakazi uzumva ba police nabo mwibarabara ngigitoro ngo ncamagendo bakagifata seze gitoro cyuguri ku bujumbura gaza mu rumonge iyo ni magendo canke no munabaranguye ejuraje kugira akazi kiwe kwanza abaguze ejuri aze gukora akazi kiwe kikiro
aba barovye bagasaba ko boronswa igitoro gikwiye igihe kibonetse mu ntara ya rumonge icyumviro cyacigikiwe na baramatari b'intara ya rumonge consolateur nitunga akavuga ko mu gihe igitoro kibonetse abarovyi boshigwa imbere bagahabwa n'ibiburiburi amaritiro 30
murazi yuko abarovyi baratubeshaho mu kuja kuroba hanyuma bakatoronsa amafi ni byiza yuko boraba bakabongera gatoro kugira ngo bashobore gushika iyo barondera idofi kubera ko kenshi usanga atari hagufi cyane iyo amaritiro 10 ni make nifuza yuko abatanga igitoro bogerageza kugira ngo abarovyi babaha gatoro gakwiye iyo kabonetse kuko turabona neza yuko bigoye ariko byose ni gusaba imigwi yose kwihangana kubera ko ni ikibazo cy'isi yose
buramatari ahamagarira kandi abapolisi gusuzuma ko umurovyi afise ibyangombwa byatanzwe n'intara maze ace yoroherezwa gutwara igitoro akuye mu tundi turere tw'igihugu mwomenya ko amato yose ari ku myeha ya rumonge arenga amajana 7 nayo mu kiyaga cya Tanganyika ayo mato y'uburovyi akorerayo ashika 3,000
turagushimiye Desire tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda ibiganiro twateguriye birabandanya
Erego akwiriye ahantu hose n'inyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo sekase
ngo jewe ndubibugo
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo uzi ko nabona ko uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko birasi muhumurwa mana Shofe, wenda wana shakuru wachi rusangi, uradu tukwara neza kani nda kuize.
Mie kwetu ni bugo.
Nikada?
Ndiye bugo.
Gugwiki? Nukumga kwa mwari wese mwari tukwe mge, ya jeye besha kuhundi. Ya ba 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 ba. Shofe, tukwe jende. Kombo taksi aji. Kombo taksi. Ni ikiganiro gisha kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muza dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Combo Taxi.
I taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Combo Taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Combo Taxi Mwite guri wakani muka yuzu kahona
La Benevolencia Grala
Tumibute nshuti mwese komuniko mrabandanya kumviza iladio Njuhi di Amerika Isami Anila I Washington DC Mukirundi na Mukinyarwanda Muntambara urusi ya ubandanya gukora muri Ukraine ibisasu vya misile bimaze guhitana abasivile benshi abahinga mu vy'amateko batanguye kuvyita ivyaha by'intambara ariko ubutungane bushora kuzoteba bugafata igihe kirekire ni inkuru twateguriwe mu menyesha makuru y'u Amerika mugezi wacu Thomas Kamilinde
President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden avuga ko umukuru w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin ari makora kandi akoresha ingabo ze ibyaha by'intambara muri Ukraine ariko si wewe nyine ubivuga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yo muri Ukraine n'indi mpuzamahanga nka Human Rights Watch na Amnesty International nabo barabyemeza ubufaransa bwo bwohereje ndetse abagenzacyaha muri Ukraine umuryango w'umwe bw'Uburayi umuryango w'abibumbye umunyamabanga mukuru wa OTAN n'umushinjacyaha mukuru wa Ukraine n'ibindi bihugu birenga 10 nabo basabye CPI urukiko mparabyaha mpuzamahanga ruhoraho kugira icyo rukora mu kwezi gushize umushinjacyaha mukuru warwo Karim Khan yagiye muri Ukraine kureba uko bimeze maze aravuga ati tugomba kumenya ibyabaye n'ukuri kwabyo noneho tukazabishyikiriza abacamanza Mu byaha by'intambara abahanga mu by'amategeko bavuga harimo kurasa ibitaro, amashuri, abasivili baba bahunga intambara, iyicarubozo, gufata abagore n'abagabo ku ngufu nk'intwaro y'intambara n'ibyaha byo gusagarira ikindi gihugu. Uburusiya bwo buhakana ibyo babukekaho. Nubwo gukusanya ibimenyetso byatangiye ariko abahanga mu by'amategeko bavuga nanone ko kugeza abakekwa imbere y'ubutabera bizafata imyaka kugira ngo imanza zibeho. Nk'uko tubisoma mu kinyamakuru The New York Times, kimwe mu bikomeye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ingorane ya mbere ni ukwemeza ko koko hariho ibyaha by'intambara. Urugero nko kurasa ibitaro, buri wese ashobora kuvuga ngo ni icyaha cy'intambara, ariko warashe we ashobora kubihakana akavuga ko yaharashe by'impanuka, ni ukuvuga ko yaharashe atabigambiriye, cyangwa se nanone akavuga ati naharaje kubera ko umwanzi turwana yahahishe intwaro, cyangwa kubera ko abasirikare b'umwanzi bakorera. Urundi rugero ni nk'urw'icyaha cyo gufata abagore n'abagabo ku ngufu nk'intwaro y'intambara. Kucyemeza biragorana cyane kubera ko ababikorewe kenshi badatinyuka kubivuga. Ababihaniwe kugeza ubu kandi mu nkiko nk'urwo Loni yari yarashyiriyeho u Rwanda ni mbarwa cyane. Ingorane ya kabiri ni ukumenya urukiko rufite ububasha bwo kubiburanisha. Tuvuge nka CPI, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho. Ifite ububasha bwo kuburanisha ibyaha byakorewe mu bihugu byasinye amasezerano y'i Roma ayishyiraho. Ukraine ntiyirimo, ariko yayihaye uburenganzira bwo gukora nyeti. Uburusiya nabwo ntibuyirimo. Kugira ngo CPI ikurikirane ibyaha by'intambara byaba byarakozwe n'Abarusiya, leta yabo igomba kubyemera. Abahanga mu by'amategeko bagasanga ibi bidashoboka na gato. Ku rundi ruhande, kugira ngo CPI iburanishe umuntu, agomba kuba ahari imufite mu maboko yayo. Aba bahanga bavuga ko Uburusiya budashobora na gato kuyoherereza umuturage wabwo CPI yaba ishakisha. Icyaba gisigaye nk'uko abahanga mu by'amategeko babivuga, ibihugu bifite amategeko ahana ibyaha by'intambara hatitaweho aho byakorewe bishobora kuburanisha Abarusiya cyangwa se Abanya-Ukraine. Twavuga nk'Ubudage, nk'uko Professor Karsten Stern, umwarimu w'amategeko mpuzamahanga mpanabyaha muri kaminuza ya Leiden mu Buholandi no muri kaminuza Queens muri Irlande ya ruguru, yabibwiye Ijwi ry'Amerika. Ubudage bwatanze urugero buburanisha ibyaha by'intambara byakorewe muri Siriya. Urundi rugero ni nk'Ubufaransa cyangwa Ububiligi, nabyo byaburanishije ibyaha by'intambara na genocide byakorewe mu Rwanda. Uretse ibyo, abahanga mu by'amategeko bavuga ko umuryango w'abibumbye ushobora gushyiraho urukiko rwihariye rwa Ukraine nk'izo wari warashyiriyeho u Rwanda n'icyahoze ari Yugoslavia, ariko nabwo bagasanga bishobora gufata imyaka n'imyaka kugira ngo bene urwo rukiko rutangire akazi karwo. Banzura ariko bavuga ko uko byagenda kose ubutabera buzashyira bukora akazi kabwo, buburanishe ibyaha by'intambara, ibyaha byibasira inyokomuntu ndetse ahari na genocide byaba birimo bikorerwa muri iyi ntambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine.
Mukanya turasozera amakuru twateguriye kuri isaha, ariko imbere yaho reka tubibutse amakuru twashikije yerekeye akarere ka Afrika y'Ibiyaga Binini. Twavuze ko abarwayi ba hafi 80 barwariye mu bitaro byo mu Nyikambi ya Nduta bakoze imyiyerekano yo gusaba leta ya Tanzania cyo kimwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR gukemura ikibazo cy'ubuvuzi kibaye ndanse muri iyi minsi. Twabwiye kandi ku rugereko rwihariye rwa Sentare Nkuru yo mu Rwanda ruburanisha izaha byo ku rwego mpuzamakungu n'iby'iterabwoba rwatanguye kumviriza ibyabona mu rubanza rwa Bwana Wenceslas Twagirayezu. Twabwiye kandi ko mu Burundi ubukene bw'igitoro bwibonekeza mu ntara ya Rumonge mu manuko bw'igihugu buriko buratuma abafise amahinguriro matomato y'amamesa eka mbere n'abafise amato ku myiha y'uburovyi ya Rumonge bayabura bagira ikibazo cy'ubukene. Nshuti mwese rero mwaduteze amatwi muri aka kanya, turabashimiye cyane rwose. Nadia Taha yadufashe kugiranya ibiganiro turashimiye na engineer yadufashe mu hinga bw'ivyuma tukaba tubashimiye mwese mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi ya America mushora no kubandanya kutwumviriza kuri we statu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com murakoze mugire amahoro nimugoroba mwiza mwese.